Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu bucagu cagu gwa gatatu rusama ingabo z'u Burundi zarungitswe gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia zaratewe. Inagondwa z'aba El Shabab zabateye ku kirindiro cabo ci Serbarafu. Igisoda c'u Burundi caciye cihutira kwandika ko ingabo z'u Burundi zihasize ubuzima muri ico gitero ari 10, batanu nabo bakaba barabuzwe irengero. Abasoda bari ku rubuga muri Somalia bo bavuga ko abarenga 30 bishwe. Ibiziga rero hamaze kuboneka bike cane. Mu miryango baracarindiriye inkuru y'imvaho. Icizere cyo kuronka ibiziga ku batari bake gitera kigabanuka. Ubu imiryango y'ababuza babo yoba imerewe gute kuba batazi ko bazoronka babo ngo babashingurane iteka? Abaganga mu by'inyifato y'abantu bo bavuga iki ku bijanye n'ingaruka zishobora gushikira iyo miryango yabuza babo ntibabafube? Inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2021 rusama umwaka w'2022. Marie Ange Irakoze ni jengire ndakibashikirize sangwe ikaze.
Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunuye. Ushiraho rishimye uri babarire wongere uryumvire. Ntukifuze kwegera umunyagihugu.
Ndongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze. Haraheze iminsi igera kuri 17 habaye igitero ku ngabo z'u Burundi Serbarafu muri Somalia. Abasirikare barenga 30 barahasiga ubuzima nk'uko bagenzi babo bacitse ku icumu babivuga. Ibiziga bimaze kuboneka ndindwi gusa. Imiryango y'abahaburiye ababo iri mu gahinda. Uretse ko atankuru y'imvaho bararonka n'abagiye baravyongoregwa n'abari ku rubuga, nta cyizere cyo kuzohava babona babo ngo babashingurane iteka. Aba ni bamwe mu babuza babo baganiriye na bagenzi bacu bo kuri Radio Inzamba.
Umuntu agire kubura uwiwe yongera abandanye n'umwana asigaye abandanye yitwa na Kigoye. Habure gitabara, habure ubikira umuntu ati kanaka yarashengeye, habure iki? Ibi bintu n'ukuri leta n'ibyiyumvire irabe icyo yofasha iyo miryango yarireye yabaye yarifise n'inshuti n'abagenzi baheze barabe ikintu bobabwira bareke gupana intuntu ubu bararushe mu mitima nibishe mu kibanza cabo basi.
Turafise ubwoba n'agahinda n'umutima wuzuye intuntu ngo ntaramenya abacu bakiriho nuko uba barashengeye. Wagomba gusaba leta ko yogerageza ikabikira imiryango yarifise y'abantu bakamenya ko ababo bapfuye bakareka gupfana intuntu y'ibyibazo batagira uwo bari buture ibyo bibazo tukamenya ko twabuze.
Iyo uzi uwawe yarenze irembo agaturuka mu gatondo agenda ubona akomeye, hama warindira ku mugoroba ko ataha ugahebura, urumva ko ibyo bintu bibabaje utagira umuntu akubwira akerega ibintu byagenze. Leta n'ivyumvire n'ukuri ihumuririze abantu bari bafise inshuti n'abagenzi ngaho muri Somalia, abafise y'abana babo, abafise y'abagabo babo, abafise y'abagore babo, gushika ubu yaka bataha n'umwe aramenya ko aguma afise ibintu vy'ukwikeka gusa ko wiwe yapfuye. Naho nibamba barapfuye nibabwire bagandare baganduke ingwane turazizi ngo ibintu vyama vyabaye, kandi nta muntu agira isoni ryo kubikira umuntu. Ibi bintu ntibibaho mu gihugu.
Aniseti Sabimana yize ibijanye n'inyifato y'abantu yaganiriye na bagenzi bacu ba Television Renaissance avuga ko iyo miryango igiye kugira ibibazo bikomeye, ati izosigarana ibikomere ku mutima.
Mu gihe batabimenyeshejwe bazogumana ijisho riraba ku irembo, riraba ku ibarabara, bavuga batabacu ejo canke ejo hirya y'ejo bazoza. Ico rero kirababaza, ico kirababaza umuntu yama muri latente cyane cyane ibyo ku rugamba byo mu ntambara, bakavuga batwizere yuko ariho kandi atariho. Ibyo bintu bizozana ingaruka mbi mu mitima y'abantu ubwabo, mu mitima y'imiryango, ingaruka mbi mu mitwe uko biyumvira uko bakora siko bazoguma kuko ukomeretse hari ibintu byononekara hari ibintu byononekara mu mutwe kubujya adatunganya ibintu uko yahora hari ibintu byononekara mu mutwe kubujya atabana neza n'abantu uko yahora hari ibintu byononekara kubujya akazi arimo adashobora gukora uko byahora hari ibintu byononekara kubanyeshuri kubana kubujya uko yakurikira mu ishuri uko yahora yumviriza umwigisha uko yakora akora ibizamini cyangwa yahora bishobora biragenda bisubira ima byose
Aniseti Nsabimana asaba leta kwikubita agashi ikabwira ukuri imiryango yabuze
leta rero ndayitera kamu yigarure yemere icabaye cabaye bateza kubibwira ababo ababo ndavuga abadame abana babo abavukanye babo abavyeyi babo nika nibavuka ikanishuti zabo imbere yuko baba igihugu babanza kuvukira mu nzu y'umuntu imbere yuko baba igihugu babanza kuvukira mu muryango w'abantu abavyeyi ikintu cera kirera icyerabura kirera bo babyanka babyemera ukuri ntiguhishwe naho babihisha abo banye n'abantu mamenye ko abantu bazobimenya nimba rero bagomba kuguma bica barundi bakabica mu mitima kabicisha ibyo nabo uraca bucana yandi ico wifuriza mugenza wawe ejo kizakubako uwo yakomeretse nawe azokomeretsa abandi uwo yakomeretse azokura akiri muta azokurana urwango azokurana ishavu azokurana gahinda azokurana umutima w'igikoko kubujya avuga ati je nakuze nankwa nakuze mbeshwe ndenganywa ntibambwiye amakuru ya data barambeshe kandi ari leta
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ku isoko ni kuri ako kamo Aniseti Nsabimana yanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu duhereje ku ikiganiro ku isoko mwumvise ko imiryango yaburiye ababo mu gitero cabaye Isel Baraf muri Somalia iri mu mubabaro utagira izina inyuma y'iminsi 17 itarashobora kuronswa inkuru y'imvaho ku bijanye n'ababo basize ubuzima ku rugamba mwumvise umwihwezo wanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu yashikirije Marie Ange irakoze nariko ndakibashikiriza ndabike banuye naho ubutaha
Cari kiganiro ku isoko